imuviri zani radio izwi ya Amerika bugiri Washington DC mukirundi no mukinyarwanda kitabara mukije shuti za cyumukunda radio izwi ya Amerika ikaze mu biganiro byacu byo muri iki gitondo ni Fidel niyo ngabo abaramutsa amakuru yo muri iki gitondo turahera kuyavuga hijya no hino ku isi twateguriwe kandi twashikirizwa na Alois Bigirimana Alois mikro ni gwawe
urakoze Fidel abategetsi mu butungane bwa Leta Zunze za Amerika bariko barakora ibishoboka byose kugira bamenye kandi bahagarike abanywanyi ba Perezida Donald Trump bagize uruhara mu midugararo yabaye ku nyubako ya Kongre ku munsi wa gatatu. Igipolisi cyarahagaritse abarenga cumi ku muhingamo wo ku munsi wa gatatu. Abategetsi bavuga ko uruhigi rw'abasigaye rubandanya. Umushikiranganji w'ubutungane ry'imfatakibanza Jeffrey Rosen yavuze ko ubushikiranganji arongoye bwiyemeje ko abo bose bagize uruhara muri ico gitero kuri leta no guca kubiri n'amategeko bazobona ingaruka ku bikorwa bakoze. Abapolisi barenga 50 ba Kongre ya Amerika hamwe nabo umugwa mukuru Washington barakomeretse abandi batwagwa mu bitaro abantu bane barahasize ubuzima. Tukivuga kuri ayo makuru nyene umukuru w'abademokrate muri Sena ya Amerika Chuck Schumer hamwe n'umukuru w'inama nshingamateka Nancy Pelosi basabye ejo ku munsi wa kane ko Perezida Donald Trump akugwa ku butegetsi vuba bwango imbere y'uko arangiza iminsi 12 asigaje kugira Joe Biden yimikwe. Bamwagiriza gutegeka no kugumura amasinzi y'abayoboke biwe kujya gutera Kongre hamwe n'abaserukira abanyagihugu. Inyuma y'ibyabaye ku nyubako ya Kongre hamwe n'uruhara Perezida Trump yabigizemo abatari bake muri leta yiwe bahisemo gutanga imihoho. Umushikiranganji wo kunguruza abantu ibintu Ellen Chiao yabaye uwa mbere mu bagize leta yatanze imihoho cyo kuwa kane. Wahoze ari umunyamabanga mukuru mu biro bya Perezida iby'imfatakibanza Mick Mulvaney yari yagenywe kuba intumwa ya Trump muri Ireland y'uburaruko nawe yaratanze imihoho. Stephanie Grisham umunyamabanga mukuru mu biro by'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Melania Trump nawe nyene yatanze imihoho ku munsi wa gatatu. Ikompanyi Boeing ikora indege yaremeye kuzoriha ihadabu y'imiliyaridi 2.5 million z'amadolare indishi ku cyaha cyayagiriye ku ndege yayo yo mu bwoko bwa Max 737. Ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe ubutungane bwatangaje uyu mwumvikano ejo ku munsi wa kane nyuma y'imyaka izo ndege zayo zikorotse zihitana abantu 346. Boeing yaremeye kuriha amafaranga imiryango y'abapfuye abakiriya bayo hamwe n'amakompanyi yazikoresha hamwe n'amande abiherekeza. Indege ya Max 737 yatanguye kujya mu kirere mu 2017. Isanganya rya mbere ryabaye mu kwezi kw'icumi muri Indonesia, irya kabiri riba inyuma y'amezi 5 muri Ethiopia. Muri ayo masanganya abiri Boeing yagirizwa kuba yafashe minenegwe ibibazo by'ubuhinga bw'ibyuma bw'iyo ndege. Muri Afrika umunyepolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi muri Uganda Robert Kyagulanyi azwi ku izina rya Bobi Wine yavuze cyo ku munsi wa kane ko ashobora gusaba sentare mpuzamakungu mpanaraha igahana ibyaha by'ubwicanyi kuboreza igufa hamwe n'ibindi byaha byawe n'uguce. Umuririmbyi w'imyaka 38 n'umunyapolitiki arangana n'umukambwe Perezida Yoweri Museveni w'imyaka 76 mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi itariki 14. Bobi Wine yahagaritswe akanakubagurwa akatari gake yagiriza Perezida Museveni hamwe n'abandi bategetsi 9 mu bajejwe umutekano kuba baramuhohoteye ubwiwe abanywanyi biwe hamwe n'abo muri sosiyete sivile. Ariko Stepei ukwezi guheze yarateshije agaciro ibirego yaronse by'abantu 150 bishwe n'igipolisi cya Uganda mu kwezi kw'11 mu 2016 mu ntara ya Kasese iri mu burengero bw'igihugu. Yishimikije ko bitari ku rugero rwo kwitwa ibyaha by'agahomerabunwa bihohotera ikiremwa muntu.
Urakoze Alois Bigirimana kuri ayo makuru yo hijya no hino ku isi. Inyuguti zacu mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25 metero 31 na metero 41 mu Rwanda tuvugira kuri FM 104.3 ya Radio Ijwi rya Amerika. Impande zitandukanye zibandanya kugira icyo zivuze ku myiyerekano abashigikiye Perezida wa Amerika Donald Trump bakoze ku munsi wa gatatu bagerageza kuburizamo igikorwa cya Kongere ya Amerika cyo kwemeza intsinzi ya Joe Biden agiye kuba Perezida wa Amerika.
Muri Amerika abantu barabifite uburenganzira kandi barabifitira kenshi, ariko kumena ibintu ahantu hasoniwe nka kurya n'abantu bakahasiga amagara, iyo si demokarasi.
Uyu ni Madame Leticia Mizero Herrerod, umunyamerika akazi akomoka mu Burundi, yari yitoje mu kibanza cya sena ya leta ya North Dakota, asanga abiyerekanye batazaho akarimbika demokrasi kagera. Mu Burundi ejo ku munsi wa kane umugwi w'igihugu jejwe kunywanisha Abarundi severe wagiye mu nama nshingamateka kwerekana no gusigurira icyegeranyo cy'ibyo waranguye mu kiringo cy'umwaka. Tutangurire ku makuru abandanya kuvugwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku munsi wa gatatu niho abanywanyi ba Perezida Trump batera ingoro inama nshingamateka ikoreramwo, baramena ibirahuri by'amadirisha bakoresheje inguvu binjira mu biro by'abashingamateka. Wari umunsi Kongere yari yakoranye ngo yemeze burundu intsinzi ya Joe Biden agiye kuba Perezida wa Amerika. Mugenzi wacu Diane Ninina hazwi yavuganye na Madame Leticia Mizero Herrerod, umunyamerika kazi akomoka mu Burundi, yari yitoje mu kibanza cya sena muri leta ya North Dakota, atangura amubwira uko yakiriye iz'iyo myiyerekano.
Jewe n'abandi benshi tubikurikirana tubona ko biteye ubwoba kandi birasiga ubwenge, eka tubona yuko bidafise n'ishingiro. Twabikurikiranye nk'abandi bose tutavyumva kugira imyigaragambyo mu kwerekana yuko hari ibintu umuntu adashigikiye birashobora kuba mugabika mu mutekano, kandi muri Amerika abantu barabifite uburenganzira kandi barabifitira kenshi, ariko ejo ivyabaye vyararenze akarindwi, amaze kumarenga inkombe niba ariko novyita kumena ibintu ahantu hasoniwe nka kurya n'abantu bakahasiga amagara, iyo si demokarasi.
Muri mu mugambwe w'abademokrate ikigiye gukurikira hari amatohoza atangura, hari kigiye gukogwa haba mu ba demokrate murimo canke mu ba republika kuvyararaye bibaye ga Madame Leticia.
Ibiracari bishasha bariko barakurikirana barabe abagirwa n'icaha co kunona no kumenagura ibintu abantu bakasiga amagara, itohoza ririko riraba kugira ngo azoshobore guhanwa n'amategeko, ariko nibaza ko ikindi kinini yakiriko kiraba ni kuraba ukuntu bogira securite ya inauguration ya Perezida Joe Biden kugira ngo bisubire kuba. Ikintu mbona novuga ciza ni uko hariho aba republikan atari bake batashigikiye ibintu biriko biraba, nibaza ko bizotuma abantu bamwe baja hamwe bakumvikana kugira ngo bashobore kurondera kuntu demokrasi iyo muri iki gihugu Leta Zunze Ubumwe za Amerika idatera itohoka.
Hariho abavuze bati ino myerekana nubwo yabaye hakagiraho bariya byerekana bashika mu ngoro ikoramwa inama nshingamateka na ntenguza amateka Kongere ya Amerika, abapolisi bashobora kuba barabigizemo uruhara bagereranya na ya myiyerekano yigeze kuba yabiyamiriza ivangura rifatiye ku rukoba ryakorerwa hanini abirabure, bakavuga ko polisi nayo nyene ishobora kuba yarabyoroheje. Ico hari amakuru mwa mugifiseko?
Navyo nyene ivyo narabyumvise kandi biraboneka ko abapolisi igitigiri cabo cari gito, uravye igitigiri c'abajejwe umutekano cari gihari myiyerekano yindi myiyerekano yabaye ijanye n'urukoba, sinomenya ko bibajije ko bitashobora kuduga ngo birenga akarindwi canke gushaka kuborohereza. Ico ni ikintu nasho nyene nibaza ko izotohogwa, ariko nivyo uko mubibona ni benshi cane twibaza ko bitafashwe uko iyindi myigaragazo ihora ifatwa cane cane yari abantu babirabure.
Hanyuma mu kanya mwarimu yavugiye muti hari hicu gizagishura kuba cabaye ku ruhande rw'abarepublika nabo nyene babonye uko ibintu bimeze hama kuri bihugu bitandukanye navyo byafata Amerika nk'intangarugero mu vyerekeye demokarasi ibi vyovyo biravuze ikiga Madame Letitia
turazi neza ko dusuzuguritse birasuzuguritse ibintu byabaye abantu benshi tubibaza ko hanze bibatangaza twumva ko basuzugura Amerika kandi barafite inshingiro yo kwitwena niba ariko nabibona nibaza ko ari naco gituma abantu baba demokrati cyane cyane mugabo n'abantu bashigikiye Joe Biden barazi neza ko hariho ukuntu Amerika izwi hanze ni bategetse kugaragaza kubisanura.
President Donald Trump yavuze ati naho ntemera ibyavuye mu matora ubutegetsi nzobutanga igenekerezo rya 20. Mukurikiranira hagufi politiki ya Amerika muyirimwo, Donald Trump agiye guha igihugu Joe Biden cifashe gute muri rusange?
Abivuze ateze ntitwari kuba dushitse aho dushitse iyaba yarabivuze akabyemeza kuva aho bavugiye ko amajwi menshi yagiye kwa Joe Biden. Ndetse no kuvuga ngo ibiriko biraba ubu iyi myaka ine yanononye ibitari bike muri Amerika, hari uruhagarara tari ruhasanzwe canke rwongerekanye mu bantu, imiryango yaracanyemo, ababanyi benshi baracanyemo, abantu abademokrati n'abarepublika benshi naho baba bari mu muryango umwe bavukana, hariho abatari bake batakivugana, abanyagihugu benshi baraguze ibigwanisho kumvo nyinshi. Ibyo byose biratera uruhagarara. Turazi neza ko Joe Biden na Kamala Harris bafite akazi kadasanzwe bagakomeye ko gusubira kugerageza kuzana umutekano no mu gihugu no mu mitima y'abantu.
Madame Letitia Mizero la Lude, tubashimire cyane kuri uno mwanya muhaye ijwi rya Amerika. Tukibutsa ko mwari mwagerageje kwitoreza umwanya wa Sena mu matora agiye gushikana ku butegetsi Joe Biden mwitoza ku rwego rwa leta ya North Dakota. Mwakoze cyane kuri uno mwanya muhaye ijwi rya Amerika.
Mwakoze.
Urakoze Diane. Tukivuga kuri iyi nkuru, mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yavuganye na Claude Gatebuke aharanira demokrasi n'agateka kazi na muntu ari hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Reaction yanjye rero ya mbere nuko nkuko dusanzwe njyewe numva musanzwe mubizi ko nimariya magroupe ya Black Lives Matter iyo twigaragambije turamutse dukoze ibintu nka biriya bashobora kurasa abantu bakabamara cyangwa se abantu benshi bahafungirwa, abantu benshi bahavunikirwa, ibintu nk'ibyo. Njyewe rero reaction yanjye ya mbere yari kubona ko hari ikintu cyo gutonesha abazungu, ariko kandi ko harimo no kurenga umurongo cyane biriya bintu byo kujya kwinjira ku ngufu gushaka guforosa, mbese ibintu bimeze nka kudeta. Niko ngiye nabibonye, naho nyari abantu bameze nk'abarimo gushaka gukora kudeta. Nuko ndavuga ni biriya bintu ntabwo ari byo, ntabwo byagombye kuba. Nubwo haba hari ikibazo mu matora cyangwa batabyumvikanaho za leta, ariko njye nabonye ko ari ibintu bigayitse cyane. Noneho ariko ikindi nashimye ni uko hari inzego muri Amerika, hari inzego zashoboye kubishyira ku murongo kandi bakurikije noneho icyo navuga ko ari amategeko mazima, atari amategeko yo gukandamiza, ariko amategeko yo kugira ngo abantu babe batekanye, ariko atari kwa gutekana gukandamiza cyangwa bya bindi tuzi mu bihugu by'ibitugu bashaka gukoresha ibyo bita amategeko yo guproteja abantu kandi barimo kubahutaza. So bikaba byararangiye neza kuri njyewe nkurikije yuko bashoboraga kuyicira abantu bashoboraga no gufungwa ari benshi, kandi ko na bino bintu by'amatora bizarangira neza. Yewe niko mbibona, Biden azagira habe perezida, Trump azavaho. Mbese ni ikintu kigaragaza ko hari inzego zihagaze neza, zikomeye, zikora akazi kazo. Ari cyo kintu tunifuriza noneho n'ibihugu byacu rero nko mu Rwanda cyangwa se ahandi mu bindi bihugu bitandukanye, uretse no muri Afurika gusa, muri Aziya birahari no muri Latin America. Ikindi njye nabonye biteye impungenge ko bizatuma abadiktateri noneho nabo bashobora gushaka kwitwara kuri bakaba badeturuna, babona bagize batsinzwe nk'amatora cyangwa se bashaka ukanyaga abaturage, bagakoresha ikintu nka kiriya bakacyita imyigaragambyo y'abantu babashyigikiye.
waruvuze rero kuri icyo ngicyo cyo gusa naho Amerika yabitanze urugero rubi hari abantu benshi bavuga bati ntabwo byakagombye kuba mu gihugu kimeze nk'aho ari cyo gifasha ibendera rya demokarasi ku isi ubona byarapfiriye hehe
yema naruko abantu bavuga gutyo no kutamenya Amerika cyangwa ibihugu by'abazungu nta nubwo ari Amerika gusa Canada n'Ubwongereza bwayikolonije nabwo niko bumeze bumeze nka Amerika ibihugu byinshi byitwa ko bifite demokarasi cyangwa byateye imbere cyane cyane mvuga Amerika Canada na Australia ni ibihugu byatangiye muri make bakoze massacre bishe abenegihugu abahakomoka kugira ngo bitangire bakoresheje abacakara kugira ngo ibyo bihugu bitere imbere noneho no mu myaka yashize uzarebe muri histoire ya Amerika ibintu nk'ibi ngibi byagiye biba uretse ko bitigeze bibera nyine ahantu hano ku nzu iriya ya Congress ya Capitol niho wenda difference nuko byabereye ahantu hariya ariko Amerika n'undi ifite histoire nk'iyi ya violence yo gukoresha ingufu y'abantu urabona mu myaka yashize bamanikaga abirabura bakabatwika ibyo ni ibintu ntabwo ari igihe kirekire gishize babikoze ibintu by'abapolisi birirwa barasa abirabura cyangwa se abantu batari abazungu mbese usanga abantu kuvuga gutyo ni nk'imiteto niko nabyita no kwirengagiza reality y'ahantu nko muri Amerika cyangwa se nk'igihugu nka Canada cyangwa Australia nibyo nkunda kuvuga kuko nibyo bihugu biteye urebye neza neza kimwe byahereye n'ubundi kuri violence donc kubona violence yari igihari n'ubundi niho byahereye ikindi urebye ukuntu ngo bajyana demokarasi mu bindi bihugu muri za Iraq na za Afghanistan n'imbaraga n'intuza n'imbunda bakoresha urabibona ko ni ibintu icyo kintu wenda cyabaye muri Amerika gikozwe n'abaturage basanzwe ariko ni ikintu gisanzwe n'ubundi atari gishyashya cyangwa igitangaza
kuri Amerika ubwayo birasiga iki birasiga nkuru ki
icyo mbona ni uko ahubwo bari abantu bakoze biriya bashobora kuzamura ibindi bibazo by'uko bashobora noneho kugabanya ubwisanzure freedom abantu bari basanzwe bafite zo kwigaragambya zo kujya ahantu hari publique kuko hariya n'ahantu publique ni inzu z'abaturage n'amataxi y'abaturage yahishyuriye ariko bishobora kuzana noneho ibyo bakeka ko barwanya cyangwa bashaka kwirengagiza ugasanga nibyo ahubwo byabaye byo kuvuga ko hari dictature n'iki ahubwo ugasanga noneho bishyizeho dictature gusa nibaza ko hazaba resistance yo gutuma kuba kiriya kintu cyabaye kitazatuma bakuraho ubwisanzure na za freedom abantu bari basanzwe bafite
tuve muri Amerika tuze mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi ejo kuwa kane umugwi w'igihugu ujejwe kunywanisha abarundi severe wagiye mu nama nshingamateka kwerekana no gusigura icyegeranyo cy'ibyo waranguye mu kiringo cy'umwaka uyo murwi kuva mu kwezi kwa mbere k'umwaka ushize warazuye ibisigarira by'abantu bishwe mu mwaka w'1972 ahanini umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eroge Wirikaneza ni Nairobi muri Kenya adufite ibindi kuri iyi nkuru
Kikavanda icyariye mu kromo gusever yavuze ko we nabo bakorana bashikiwe cyane n'inzego zitandukanye z'igihugu n'abategetsi batari bake barimo president Evariste Ndayishimiye hatibagiwe abigenga n'amashyira hamwe n'amadini abo bose bamenyesheje ko basangiye ikintu kimwe ukunyoterwa ukuri uko bona Burundi bubohoka yanashimiye itangazamakuru ry'abasanze ku kivi icyegeranyo yari kwerekana kirimo ibice 12 nyamukuru umukuru wa Sever yasiguye ko ibikorwa bihambaye umugwi wakoze mu kiringo cy'umwaka bigizwe ahanini n'ibisigarira bigera ku 2013 2584 byatowe mu binogo rusangi bikaba byerekeye abishwe mu rwimo rw'1972 rwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi Ndayicariye yasiguye icyatumye ubwo bwicanyi ari bwo bwibandwako
ubwo bwicanyi nta ntara butashitsemwo igipfungu cabwo cazitiye igihugu cose umucanu urarandagata amaraso y'inzirakarengane araseseka nuko ivyabona baba abapfakazi impfuvyi ababuze abo babarabikoze mbere n'ababonye bimwe mu byabaye bariko barakura benshi muri bo baramaze kwitaba imana intambwe ishimishije imaze kuboneka umugwi severe uzokwegeranya ibyabaye n'ingene byagenze hanyuma usoma amategeko y'igihugu na mpuzamakungu utomora ingene ibyabaye mu 1972 byokwitwa bimwe abazi igifaransa bita qualification juridique des faits
imbere yuko Sever shika kuri iryo hangiro mukuru wa tonora page Burundi Jean-Pierre Bigirimana asanga aho kunga uwo mugwi nyabuna usambura
no munsi turavye ingene uwo mugwi uyifata ngere no kuba ugize biboneka yuko uri kuba igikoresho kiri kugikora by'umugambo uri kubutegetsi uwifuza abahindutse igikoresho cha politike aho yaburongwesha nk'abamwe bamwe mu ba bamugize binasanzwe bizwi yuko arabantu bakorera cyane CNDD umugore wateza kuba umugwi urimo impande zose umugwa barundi bose biyumvamwo ni nazo byari gutuma igikorwa uri kurakora gishobora kugira akamara barundi mu jaye no gusubiza hamwe womengo numugwi ujejwe kwerekana yuko ibintu byose byabaye ari byakorewa abahutu birazwi yuko cyacane mu myaka 1973 hari abatutsi bagandaguwe hatari hake ariko uwo mugwi ntugigera ibintu ugomba kubivuga
abavuga nka metre Bigirimana ntibatangaza ndayicariye
ukuri umugwi severe uri kurashira habona kurateye ubwoba ariko ibikorwa igihugu cashinze uyu mugwi ntibigamije guteranya abarundi nkuko bamwe bivugira ngo turiko tuzura akabuze ukuri kuriko kurasohoka mu binogo kurahumura kurakiza kandi kurabohora ubutumwa bwa sever nubwo gukiza imitima yakomeretse n'umwanya wo kurira kuko carazira kurira abo leta yari yise abamenja nta gihugu na kimwe abari mu bwoko bucanye buriya bashobora kuba abamenja canke abagarariji wose nk'uko nta bwoko bwica hica umuntu canke abantu
ibi umukuru wa sever abihuriza ko na Emmanuel Nkurunziza munyamabanga wa sej jenoside Canada gusa yemeza ko izo yitohoreje bituma yagiriza umugwi ivangura
gice cha Karuzi bubahutse ahantu hari ibiziga ibihumbi n'ibihumbi bakavuga ngo byose n'ibyo mu 1972 kandi bizwi neza yuko mu mwaka wa 1993 intara ya Karuzi bararyaguye hari nk'amakomine asigaye atamutuse avugwamo keneye kwibuka keneye gukora ubutungane imbere na mbere ubanza kuvuga ukuri atagufata ibiziga by'abatutsi mu byitwa by'abahutu canke ukundi twe turafite ibyemezo zo mu ntara nk'akarorero mu Kiremba Cangozi aho mu kinogo bakije gikoreramwe ababaji aho bataye abatutsi bishwe 1993 abaciye bategeka abanyagihugu baho yuko bavuga ko arahiciwe yatabwa abahutu mu 1972
abashinga amateka benshi bashimye igikorwa cy'umugwi sever nka Martin n'izabandi bemeza ko kizotuma rwikaye kwa rubaho
ibyo bihe biri sombwe tuba turabivamwo cyane cyane yuko guhera mu 2005 sokuru wacu yatwigishije kubana mu mahoro mu bumwe tugashira hamwe hanyuma akanubahuka bya bindi abandi bari baratinye akagwatika tubishyire ku mugaragaro ukuri tukumenye umwana w'umututsi ntazire abicanyi b'abatutsi umwana w'umuhutu ntazire abicanyi b'abahutu idantite y'umwicanyi n'umwicanyi kandi bateza kumenyekana
uburundi busamaho kamwe n'igihugu kibanye cy'u Rwanda ishyirahamwe mpuzamakungu ni ryemeje ko cyabaye jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 mu Burundi ho kugeza ubu abahutu n'abatutsi baracyahazana ukuntu ubwicanyi bwakorewe ababo bwo kwitwa mu biringo bitandukanye abahutu basaba ko urwimo rwahitanye abahutu benshi mu 72 rwo kwitwa ihonyabwoko mu gihe abatutsi bifuza ko ubwicanyi bwayogeje ababo 93 nyabuna ari bwo kwitwa ihonyabwoko eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
tuve mu Burundi tuze mu Rwanda aho abavyeyi ari mu munezero inyuma yuko ubushikanganje bw'indero utangarije ko amashuri mato mato azopfungurwa ku itariki ya 18 z'uku kwezi Asunta Kaboyi araduha ibindi kuri inkuru
hashize amezi agera ku 10 amashuri abanza kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatatu nayo incuke afunzwe Minisiteri y'Uburezi yatangaje kuri uyu wa kane ko abiga muri ayo mashuri bazatangira amasomo ku itariki ya 18 z'uku kwezi mu kiganiro Minisitiri w'Uburezi Dr. Uwamariya Valentine yagiranye n'itangazamakuru kuri uyu wa kane yasabye ababyeyi gutangira kwitegura ni inkuru yashimishije ababyeyi barimo na Bwana Ndayisabye Jean Paul wari uherutse kwandikira umukuru w'igihugu asaba ko aba bana nabo bakwitabwaho
twabyakiriye neza kubera ko akenshi wasangaga abana bari mu rugo babo n'abandi bagiye kwiga bikadutera ikibazo kubera ko natwe biraza kudufasha wajyanaga umwana ku ishuri undi agasigara mu rugo ugasanga niyo management cyangwa se kuba umwana ibyo twagombye kumukorera biratwongerera natwe izindi nshingano nyinshi
nanjye mfite abana babiri bazatangira muri icyo cyiciro kuri 18 birumvikana na byakiriye neza ko bamaze igihe kinini batagera mu ishuri birirwaga bakora imirimo ubona itajyanye n'ikigero cyabo bakirwa bareba amateleviziyo bari mu matelefone ariko nibura bagiye gusubira kwiga
abana nageze byinshi bimanabonye ko byibura ijwi ry'umuturage ryumvikana kandi rikagera kure nkeka ko ari byishimo no ku babyeyi benshi bafite bariya abana bari bamaze hafi umwaka wose bicaye mu rugo.
Abana b'iwawe babyakiriye gute?
Bishimye kuko na mu gitondo bavugaga bati turambiwe kuba mu nzu, twasohoka tugiye mu kazi, ukabona barimo barashaka kudukurikira kuko ibyo kugerageza kwiga mu bundi buryo wabonaga ko byari byaramaze kunanirana.
Gusa Minisitiri wa Maria Valentina yemeje ko gufungura aya mashuri bidafitanye isano n'igitutu cy'ababyeyi.
Nabagaragarije ko twagiye dufungura mu byiciro bitandukanye. Kandi n'ubundi twari twaratangaje ko iki cyiciro kizafungura mu kwezi kwa mbere uretse itariki niyo itari yaratangajwe. Ikindi ariko nanone buriya abanyarwanda bafite ubwo burenganzira bwo gusaba icyo babona kibanogeye. Nta nubwo ari biriya baruwa gusa. Mukoresha itangazamakuru kuturusha social media murabizi yuko icyo kintu cyarimo cyane. Ariko nkongera nkagaruka ko gahunda yari ugufungura n'ubundi mu byiciro. Kandi tukaba twari twaratangaje mbere n'ubundi ko icyiciro cya nyuma kizafungura mu kwezi kwa mbere kandi ntabwo tugiye nyuma y'ukwezi kwa mbere.
Mu byatumye abanyeshuri bakiri bato batinda gutangira impungenge zo kuba bakwandura COVID-19 nizo zashyirwaga imbere. Ku ruhande rw'ababyeyi abavuganye n'ijwi rya Amerika bagaragaje ko bazi neza ko zitabura ariko kuri bo bakavugana none ko abana atari bo bandura kurusha abandi.
Impungenge z'umubyeyi ntiwazibura ariko dukurikije uburyo leta iba yatekereje n'amakuru nka Minisiteri y'ubuzima iba yatanze impungenge ziragabanuka.
Njye numva ntazo mfite cyane kuko n'ubundi no mu rugo usanga bahura natwe twiriwe ku kazi. Icyo ni ikibazo nacyo ubwacyo ujya ugira gutyo ukabona ari kumwe n'umwana w'umuturanyi ntubuze aho yavuye n'aho yagiye. Rero ndumva kuba bajya kwiga atari yo mpamvu nyamukuru yatuma ngira ubwoba ko bazandura. Ikindi ntabwo ndabona abana banduye batoya ngo bavuge ngo mu bantu banduye muri ino minsi ngo harimo abana bafite imyaka 8, 9, 10 gutyo.
Minisitiri w'uburezi nawe yagaragaje ko abana bato atari bo bandura kurusha abandi. Anagaragaza icyo minisiteri ayobora ikora mu gihe mu kigo cy'ishuri habonetsemo abanyeshuri banduye COVID-19.
Nubwo dufite impungenge nibyo kuko abana bato ntibazi kwirinda ariko buriya umwana muti cyiza cy'umubwiye n'icyo akora. Iyo umubwiye ngo jya aha niho ajya hagarara haguruka icara ku byo twizera ko naho tutazagira ikibazo. Gusa twebwe aho tumenye ikibazo dufatanya n'ikigo gufasha abana ndetse tugafatanya na RBC kuko mu mabwiriza yari yasohotse mbere byagaragaraga uko tugenda dufasha abo bana. Haba hari icyumba cya isolation bajyamo, iyo bagezemo bahabwa iki, no mu mirire bigahinduka
ku buryo butandukanye n'ibindi byiciro byatangiye mbere. Abiga mu mashuri y'inshuke nabo mu cyiciro cya mbere cy'abanza kugeza mu mwaka wa gatatu bazatangira umwaka aho gutangira ku gihembwe cya kabiri nk'uko byagenze mu yindi myaka. Ingengo yatangajwe na leta igaragaza ko igihembwe cya mbere kizatangira tariki ya 18 z'ukwezi kwa mbere kigasozwa ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa kane kikazakurikirwa n'ikiruhuko cy'ibyumweru bibiri giteganijwe kuva ku itariki ya gatatu kugeza kuri 18 z'ukwezi kwa kane. Igihembwe cya kabiri kizatangira tariki ya 19 z'ukwa kane gisozwe ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatandatu. Mu gihe ikiruhuko kizaba ibyumweru bitatu kikazarangira tariki ya 12 z'ukwezi kwa gatandatu. Igihembwe cya nyuma kizatangira tariki ya 5 z'ukwezi kwa 7 kirangira n'itariki ya 3 z'ukwezi kwa 9 abanyeshuri batangira ikiruhuko kinini. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tugushimire Asunta.
Bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno i Bunagana ku murongo wa FM 99.7,
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0.
Nawo kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Shuti banywanyi, naha aya makuru y'aka kanya garukiye mwakoze kugumana natwe. Tubifurije kugira umunsi mwiza, mubandanya kumviriza radio yanyu Ijwi rya Amerika.
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.